Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Mwiri wachuti na mwabakunzi wa radio Nzamba gate kakawe kaze mwakuru kuru musi wa mbele nikirekerezo ya gata tu ndamukiza mwakuru mbina miongiri na gata tu amakuru tu watugulie agizo ningi ingo nguru nguru uzikulikira hakizi gatu msore chato we kuru wa mbele mugisagara cha Kayanza bivugwa ko yobayishwe n'abantu mu gihe yariko agerageza kwiba ibidandazwa byari mu modoka nyidogo nayo yose mu banywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD muri commune Giharo mu ntara ya Rutana imvo n'amafaranga ibihumbi 10 bariko baratozwa ngo yo kuja gusuhuza urongoye umugambwe muri commune ya Giharo aherutse kugira isanganya amaritiro arenga 80 y'igitoro yo mu bwoko bwa essence niyo yafashwe mu gitondo cyo kuri wa mbere muri commune ya Muyinga ni mu gihe hazindutse isa kwa kunywa mutumba yatunganijwe n'abajejwe intwaro n'igipolisi kubera hari hasanzwe havugwa urudandazwa rw'amagendo rw'ibitoro mwese turabahaye ikaze murano makuru
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
tace kubaramuta duhere mu bijanye n'umutekano umuke uvugwa aho hari kiziga cy'umusore yarasanzwe azi ku izina rya Olivier Niyonsaba chatowe kuri uyu wa mbere ku ibarabara rya Bujumbura Kayanza ni mu gace ko mu gisagara cha Kayanza aho bita ku depo uyu muntu akaba yari wo mu gacimbiri Gisoro Mutumba Musave uri mu gisagara cha Kayanza nyine bikavugwa ko yishwe n'abantu bataramenyekana mu gaturuturu mu gihe yoba yariko agerageza kwiba ibidandazwa byari bitwawe n'umuduga w'ikamyo Idoni Dona Pierre Gahungu.
Inkuru zatanzwe n'ababa hafi yaho uwo muntu yiciwe zimenyesha ko bumvise mu gatondo ka kare umuduga w'ikamyo uhagarara mu nyuma uwo muduga wahuvuye ugenda ariko bumvise umuntu aboroga bagiye kuraba basanze ari uwitwa Olivier Niyonsaba yarasanzwe azwi muri ako karere akaba yaramaze kwitaba Imana iruhande yiwe hakaba hari umupanga n'akabugita gato bakavuga ko abamwishe buba bamutemaguje uwo mupanga nyene mu gikanu ako kabugita nako ngo kuba ari ako yakoresha mu gutabura amahema apfutse ibidandazwa bitwawe n'iyo miduga ngo kuko yari azwi nk'umusuma nk'uko nyina wiwe yabibwiye abari aho ngo byashika akanamara amezi abiri atabonetse muhira ariko uwo muvyeyi wiwe akamenyesha ko yatangajwe n'urupfu rw'umwana wiwe hakaba hari haciye ikiringo c'ukwezi hari uwundi mugabo yatemwe ukuboko muri ako gace mu gihe nawe nyene yariko agerageza kumanura imizigo ku muduga wariko uje mu gisagara ca Bujumbura aho nawe nyene vyamuviriyemwo kwitaba Imana.
Pierre Gahungu urakenuye tukiri muri ico gisata nyene c'umutekano umuke kuri inkuru iciye ku masonga abantu babiri baramaze gukomeretswa n'ingona muri komine Nyanzarake kuva ku munsi w'Imana abo bose bakaba bakomerekeye kukiyaga Tanganyika bagiye kuroba wa mbere iyo ngona ngo ikaba yamuriye ku mugoroba wo ku w'Imana wundi mu gitondo cyo wa mbere ivyo zabereye mu gacimbiri Kigembezi ni ku mutumba Bukeye iyo nkuru iremezwa n'abarongoye intwaro n'igipolisi muri commune Nyanzarake bakavuga ko iyo ngona ishobora kuba yaravyaye abo irya ngo ikaba yoba ibarya mu ntumbero yo gukingira abana bayo abarongoye intwaro bakavuga ko bamaze gufata ingingo zibuza gusubira kuhegera bakomeretse umwe ku maguru uwundi ku izosi ngo no kuboko ariko amagara yabo ngo ntabangamiwe cyane ubu ariko baravukwa. Turabandanya n'amakuru twateguri kuri radio Nzamba gateka kawe abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD muri commune Giharo mu ntara ya Rutana bariyamiriza amafaranga ibihumbi 10 bariko baratozwa ngo yo gusuhuza urongoye CNDD-FDD muri commune Giharo Renova Kizimana aho ngo amazone ategerezwa gukuranwa kuja kumusuhuza uwo Renova Kizimana akaba yagize isanganya n'ipikipiki n'inkuru tubaza Bonfils Niyongere
nkuko bivugwa na bamwe
mwanywa nyumugamwe sende ndefdede muriko mene giharo inhaero utana ama franga gira kumumuchumi niyato zoku mwanywa nyumwese wa sende ndefdede akura kazichanghe adandaza ayo mafranga mwabigo kala yoku chagu suhuza renovaka kizimana arongo yumugamwe sende ndefdede muriko mene giharo inyumaya hagiri insanganya ni pikipiki alikarataha murugiwe luriko mwa mukuru wa zone mozge muriyoko mene nyene awanywa nyiba sende ndefdede wabuka ko atozwa n'abarongo yumugamwe sende ndefdede kumitumba nabo bakayashikiza urongo uyu mugambwe muri zone bakiyamiriza iterabwoba rikoreshwa mu gutangisha ayo mafaranga kuko abarongoye ubuzi babwirwa ko batabikoze bazotakaza amabanga ngo kuko ngo bayashizwemo n'umugambwe Sende DFDD abadandaza nabo bakabwira ko bazobugarira amazu y'ubudandaje
nyuma y'aka bitandukanye byose badutegetse kudutanga amahera ibyo bihumbi cumi icumi cy'amarenga ayo mafaranga rero atozwa bakatubwira yuko ariyo kujya kuraba uwarongoye umugambwe Sende DFDD nibyo n'umugambwe wacu yagize isanganya kubaye ariko rero ikibazo gihari ni uko ucumenga n'itegeko bashinze twebwe tukabona yuko ari agatoto kuko iyo umuntu arwaye nubwo twaba turi mu ishyirahamwe rimwe cyane turi mu mugambwe umwe si itegeko yuko umuntu aca kumuraba ntibyategereje rero kugirwa itegeko umuntu nyamba asize ikibazo cyangwa ari ikindi ikibazo umuntu yagize umuntu yategereza kujya kuraba umuntu cyangwa guterera umuntu kubera abyiyumvamo ko atagahato atagasunikano karimo kuko urumva barafata batemwebwe hariho abahembwa hariho abadahembwa n'ibyo mugabo ugasanga abantu bariko baratozwa amahera
ikibabaje ngo ni uko bakubitirwa kugurana amahera yo gusuhuza umuntu mu gihe bari mu bukene butagira izina mu miryango yabo uri ku isonga mu iryo tozwa ry'ayo mafaranga akaba ari Alex Baraguma arongoye umugambwe Sende DFDD muri zone Giharo bakongera bakagira amakenga ko ayo mafaranga atozwa ari menshi ashobora no kudakoreshwa icyo yagenewe
ntanikemeza yuko ayo mafaranga ashobora kudamushikira yose ni miliyoni namwe abantu bose bari kubaratozwa amahera bo muri komine uko ayo mafaranga banganira biteye ubwoba ni amahera ashobora kuba menshi ntabuze yuko azomushikira yose nicyo giteye amakenga ikindi nacyo ni uko ubenga ni itegeko ariko turashyirwaho kugira ngo tuyatange twebwe tugasaba yuko ibyo bintu byahagarara vuba bwangu
abanywanyi basaba abajene intwaro guhagarika ako gatotezo ko kwakisha amafaranga abantu bari mu bukene buzura inzara burimo n'inzara igiye guhinduka amapfa hadi nzamba gateka kawe twarondeye kuri telefone Lydia Nihimbazwe mustamera komine Giharo kugira ngo ica vuze kuri aya mafaranga ariko aratozwa ariko akaba atashimye kugira ico abivuze ko
inzamba
Tumandanya na makuru tuwategure kwa radio inzamba gateka kawe ayo tuwategure mugisata cy'ubudandaje naho indwi iraheze ataka inyobwa cifa nta gihingurwa n'ishirahamwe bwangudi kiboneka mu gisagara cya Bujumbura ivyo bigatuma aho ifanta ibonetse igugwa ku giciro kiri hejuru ku cyategekanijwe n'amategeko abadandaza bavuga ko bataramenya ico ubwo bukene buva ko abihereza ifanta nabo bakavuga ko bitaborohera kuko baca banywa ubundi bwoko bw'imitobe batifuza baba badandaza canke abihereza ifanta basaba iryo hinguriro gukora ibishoboka kugira ico kinyobwa kiboneke niho tubaza Karine Dusabe
nkuko byemezwa na bamwe mu badandaza ibinyobwa bya Brarudi kenshi bararindira ko ifanta zishikanwa ku madepo amazi agahera mu nzira ariko ibindi binyobwa bya Brarudi bikaba biboneka abo badandaza bakemeza ko batazi igituma ico kinyobwa coco kitaboneka ivyo bikaba bimaze indwi irenga aho abari bafise imanza bahimbaje uko bitahora kuko abihereza amafanta baciye banywa imitobe y'ikizungu nayo gasanga izimvye mu gisagara hagati cane cane muri komine Mukaza aho usanga ifanta igurishwa hagati y'igihumbi n'amajana atatu n'ibihumbi bibiri mu makartie mu bumanuko bw'igihugu hake usanga ifanta igurishwa igihumbi n'amajana abiri ku mabutike n'igihumbi n'amajana atanu mu kabare mu gihe igiciro kizwi n'amategeko ari amafaranga igihumbi gusa mwihinguriro Brarudi ntibashikirije imvo zoba zatumye ubwo bukene inkuru zo kwizera ziva mu bakozi b'iryo hinguriro bemeza ko ubukene bw'amafaranga y'agaciro yoba ari yo mvo nyamukuru ituma iryo kena kuko hari ibyankenerwa byo guhingura ifanta bikugwa hanze y'igihugu abadandaza ububare bakavuga ko ibura ry'amafanta rituma bakora bahomba kuko abagura inyama benshi baba ari abanywa amafanta baba abihereza ico kinyobwa eka n'abakidandaza bose basaba ko ababijejwe bokora ibishoboka kugira ivyo binyobwa biboneke ku neza vyihereza ihinguro Burundi naryo barisaba kuva mu gacerere kugira rimenyeshe ikibazo rifise n'ico ririko rirakora kugira ico kibazo gitoregwe inyishu
Karine dusabe urakenu ya radio inzambagate kakawe mwiko murakurikira turabandanya n'amakuru twabategure mu buraruko ubw'igihugu amaritiro arenga 180 y'igitoro yo mu bwoko bwa essence ariyo yafashwe mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ni ku mutumba wa Kinyota muri zone na commune Muyinga ni mu gihe hazindutse isa kwa kuri uyu mutumba cyatunganijwe n'abajejwe intwaro n'igipolisi kubera hari hasanzwe havugwa urudandazwa rw'amagendo rw'ibitoro abanyagihugu basanzwe bakoresha ico gitoro cyo mu bwoko bwa essence bakaba bashimira abarongozi hamwe n'igipolisi bashoboye gufata ico gitoro abanyihugu bakaba basabwa gufashanya n'abajejwe intwaro kugira bashobore kugwanya magendo n'inkuru tubaza Janvier habarubwira
iryo saka ryabaye mu gatondo ka kare kuri uwa mbere igenekezo rya gatatu ndamukiza ku mutumba wa Kinyota uri mu micungararo y'umugwa mukuru w'intara ya Muyinga ryatunganijwe n'igipolisi gifatanije n'intwaro intimbero ikaba yari iyo kugwanya abakora urudanazwa rwa magendo kw'igitoro akaba ari nabo banatuma igitoro gihera n'ingoga iyo kibonetse naho kigaca kigurishwa ibitagenda kuri magendo muri iryo saka hakaba hafashwe amaritiro 81 ya essence n'ikoti igipolisi irindi mvura ingendo iyamirizwa na mustanteri wa komine Muyinga Amede Misago Mustanteri wa komine Muyinga akavunira rugohe abo bose babika ibitoro mu nzu zabo ko babitse ikara mu gashambara kuko bishobora gukwegera amasanganya imiryango yabo n'ababanyi Iryo sakwa rikaba ryakozwe inyuma y'iminsi mike bamwe mu bakoresha igitoro baseruye imyidogo yabo ko bajejwe intwaro n'abarongoye igipolisi muri komine Muyinga ataco bariko bakora ngo bagwanye abagira urudarazwa rwa magendo w'igitoro maze mu nyuma kikagurishwa amafaranga y'umurengera aho usanga iriti rimwe igugwa amafaranga 15,000
Jamze habarugira urakenye mu gusozera aya makuru twateguriye tubabwira yavugwa mu nkino nkuko bisanzwe ku minsi ya mbere umugwi wa Kayanza United ni wo mugwi umwe wo mu cicaro ca mbere warasezeye inkino z'igikombe cy'umukuru w'igihugu nyuma yo gutsindwa na Garage Express y'Igitega umugwi umwe wo mu cicaro ca kabiri uzobandanya inkino z'igice cy'umunani ishira icya nyuma nayo mu bigeme umugwi wa Buja Queens niwo waraye utahukanye ihiganwa ry'abigeme ku rwego rw'igihugu amakuru y'inkino idonido na Alexandre Niyungeko
inkino z'igikombe cy'umukuru w'igihugu mu mpera z'indwi zari zigeze mu gice cya 16 gishira icya nyuma gushika ubu mu rwi Garage Express w'igitega niwo wonyine mu mirwi 8 yo mu cicaro cya kabiri warose uburenganzira bwo kubandanya ihiganwa aho ni nyuma yo gutsinda Kayanza United yo mu Kayanza ku mapenalty 4-2 umwanya w'urukino ukaba wari waheze iyo mirwi yo singanya 2 ku bindi Kayanza United ukaba ari wo mu rwi wo mu cicaro ca mbere wonyene usezeye iryo higanwa mu zindi nkino zabaye Buja City yatsinze Muzinga 3-2 Interstar itsinda Buhumuza Intare 1-1 Musongati itsinda Rekoko FC 2-1 Elanga Top Junior itsinda Burundi Parks 4-2 Burundi Sport Dynamique yihaniza Express yitega mu kwitekere bitsinda indugwi 2-2 Vitaro itsinda New Force Academy 2-0 Atletico New Oil nayo itsinda Rugombo City 1-0 ku munsi w'Imana naho Bumamuru FC yatsinze LLB Amasipiri 2-0 Aigle Noir itsinda Buganda City penalty 6-5 umwanya watekanijwe uhejeje kurangira iyo mirwi yose inganya 2-2 Magara Young Boys yatsinze Tel Aviv FC 3-1 Rukinzo FC ihaniza Lumiere yo kumwumba itsindo 2-2 Olympic Star y'i Muyinga yatsinze penalty 5-4 Les Jeunes Athletiques urukino rukaba rwarangiye banganya 2-2 Flambeau du Centre itsinda Sororezo bine kubusa Tigre Noir yatsinze Royal FC Muramvya bine kuri bibiri nayo message ngo zitsinda Lerriere bibiri kubusa ku munsi wa gatatu niho hazoba itombora y'ingene inkino zizobandanya nayo ku munsi wa gatandatu inkino zindwi ya 24 y'ihiganwa ry'umupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu Premier League zikazoca zibandanya inyuma yaho zihagarariye kubera urugendo umurwi serukira gihugu ahoramo mu gihugu cha Indonesia aho watsinzwe urukino rwa mbere ukanganya urugira kabiri ibitsindo bibiri ku bindi mu bigeme umurwi wa Buja Queens niwo waraye utahukanye igikombe cy'iganwa rya Limited Women's League itsinze umurwi wa Bonavenir w'imuyinga ibitsindo bine ku busa. Muri basketball higanwa ku rwego rw'igihugu rizotangura ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 8 ndamukiza urukino rwa mbere rukazohuza imirwi ya New Star na Kern. Igishasha akaba ari uko kuva ikibuga cyo kuri Entente Sportive kigiye guhora cyakira izo nkino ni mu gihe inkino zose zo mu gisagara cya Bujumba zahora zibera kuri Departement de Sport gusa. Turangirize mu rukino rwa kivandimwe muri handball rwahuje kuri uyu w'Imana i Kigali mu Rwanda mu rwiserukira gihugu w'u Burundi mu bana batarenze imyaka 19 n'u Rwanda. Rwanda rukaba rwatsinze u Burundi ibitsindo 43-37.
Alakinuye Alexandre ni mwe kuri radio Inzamba gate kakawe nunga duce dusozera makuru turako turabashikiriza chimire mwe mwese mwari komora dukurikira chimire bagenzanje bafashije kuyegeranya kugeza ho muyumva Edico de Nazo njye ndakonda bashikiriza ndabifurize kuranego mu byanyu no mu banyu nagahwane kuri radio Inzamba agateka kawe.